bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diana Ninahazwe. Bimwe mu byo tubabwira harimo ibikorane bitunganya ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi bikomeje kutavuga ko rumwe ku mbuga ngurukana bumenyi.
Twaraharuye turavye amamodoka akoreshwa, tukaraba ibitoro bikoreshwa, twasanze hakoreshwa amamiliyoni arenga ijana na cumi y'amafaranga y'amarundi.
Uyu ni Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom avuga ko amafaranga akoreshwa mu ibyo bikorane ari umurengera.
Muri ayo mabanki bavuga yo hanze ni ukumenyesha yuko n'uwobaha imyaka igihumbi atanumwe azoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirizi ngo yerekane ati amafaranga ariyo anganuku yinjiye aciye ngaha.
Uyu nawe ni umuvugizi wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, we yitwa Jean-Claude Karegwa Ndenzako, ahakana ko mu bo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka gusengera mu gikorane, avuga ko barundarunda ubutunzi mu mabanki yo hanze y'igihugu perezida w'u Burundi atarimwo. Turabigaruka ko handi hato mu makuru ariko aranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko imbere iyo nkuru nshe ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze ndababwira mbanze ndabwire muri make ko umukuru w'abashingamateka wa Republican Kevin McCarthy yashikirije ko Perezida Donald Trump yatumye ko abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ngo baze babonane ejo ku wa gatanu bakore ibiganiro bigamije gusubiza abakozi ba leta ku mirimo. Perezida wa Amerika muribuka ko asaba miliyaridi zitanu z'amadolari yo kubaka uruhome rugabura urubibi rwo mu bumanuko Amerika isangiye na Mexico. Abademokrate nabo bakara bamugira ko badashobora kumurenza muri yaridi umwe n'imiliyoni amajana atatu. Ni ngaho rero impari zifatiye, hari naho rero havuye uguhagarika imirimo ya leta. Ibiganiro vyahuje Perezida Trump n'abakuru migambwe y'abademokrate n'abarepublikane birangira ata kimenyetso c'umwumvikano kibonetse, naho perezida afise ishaka ryo kubandanya ibiganiro bivugwa n'abamwegereye. Imbere yo kwicarana n'izo ndongozi z'abashingamateka, Trump yavuze ko ibikorwa vya leta bizoguma bihagaze igihe cose bizomara. Aha twobibutsa ko imisi 13 irumanye uno musi kwa kane umusi kuyundi ibisata bimwe bimwe vya leta bitariko birakora kwera kutumvikana hagati y'abashingamateka ba Republicane n'abademokrate. Urusiya bwaremereye ubuserukizi bwa Amerika kubonana n'umunyagihugu wabo yakukurutse mu gisirikare afungiwe muri ico gihugu yagirizwa gusoma urusaku nk'uko vyatangajwe ejo n'umushikiranganje w'Urusiya jeje imigenderanire. Ivyo vyabaye haheze amasaha make umushikiranganje wa Amerika jeje imigenderanire Mike Pompeo havuze ko yiteze kumenya icatumye umunyamerika afatwa, yongera asaba Urusiya kubarekurira umunyagihugu wabo. Ku munsi wa mbere abategetsi bakorera urwego rw'umutekano bavuze ko umunyamerika w'imyaka 48 ariwe Paul Whelan yafashwe ku itariki ya 28 mu ntunga z'ukwezi kwa 12 yagirizwa gukora ibikorwa byo gusoma urusaku kandi amatohoza aza yaratanguye. Nta makuru arenzayo aratangazwa, ariko itorokanizo ry'amakuru ya leta y'Uburusiya ariryo TASS rivuga ko mu gihe Paul yokwagirwa n'ico caha ashobora kuzofungwa imyaka irenga 20. Ibitigiri vya bimukira bavuye muri Afrika berekeza muri Espagne baciye mwe bahari ya Mediterane vyarongerekanye cane mu mwaka uheze wa 2018. Ishamwe mpuzamakungu gita ku mpuzi n'abimukira OIM mu mfunyapfunyo rishikiriza ko Espagne yakiriye abantu 157,250 kuva mu ntango z'umwaka gushika ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 12 ku rugero rw'160 ku munsi. Ibitigiri vy'abapfuye navyo yariyongereye cane muri ico kiringo nyene. Abimukira 769 barapfuye biyongera incuro zitatu geranije n'umwaka wa 2017. Yongerekana ry'abimukira bashika muri Espagne ryatewe n'iyugarwa ry'ikivuko ca Malta n'Ubutaliyano hamwe n'amasezerano yabaye hagati y'Ubumwe bwa Buraya na Turukiya yo gufata ubwato bw'abimukira. Radio Mukunda ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayimva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi turabahaye ikaze mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 kumugoroba kugira ngo muyumve muca muja kuri metero 19 na 22 turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu Radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA Radio yacu ijugi Amerika murayumva tankomanze kuri mwe mutwumva muri Kongo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongere ndabahikaze umurwi w'abahinga ba ONU bigenga baheruka kurungi kwa muri Kongo mu gucukumbura ibazo biteza umutekano muke waraye ushize ahabona raporo yabo yibanze munyamakuru ijuri ya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda no mu burasirazuba bwa Kongo Claude Ganza munyamagana atubwire iby'ingenzi ibiri muri ico cegeranyo
Ni raporo igaragaza imitwe y'abarwanyi ikorera mu bice binyuranye bya Kongo kuri abarwanyi n'intwaro Iyi raporo itunga agatoki bimwe mu bihugu bituranye na Kongo kuba ari byo bihugu bifasha abarwanyi. Abatanga buhamya banyuranye baganiriye n'izi nzobere bavuga ko ibujumbura mu Burundi ariho hahurizwa ibikorwa byo gushaka abarwanyi n'ibikoresho nkenerwa. Izi nzobere zivuga ko mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize zaganiriye n'abantu 12 bahoze ari abarwanyi bazibwira ko hari umutwe w'inyeshyamba ukorana n'ishyaka rya RNC ihuriro nyarwanda rikorera hanze rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda hamwe n'undi mutwe witwa ngo Mino. Izi nyeshyamba zivuga kuba zikorera muri teritwari ya Fizi na Uvira mu ntara y'Amajyepfo zaba zigizwa hanini n'abakomoka mu Rwanda hamwe n'abanyekongo b'abanyamurenge aba bahoze ari abarwanyi babwiye inzobere za Loni ko bahabwa amabwiriza babwiwe ko umutwe wabo witwa P5 ni ukuvuga ihuriro ry'imitwe itanu ya politiki irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu iyo ni amahoro PC FDU inkingi BDP imanzi PS imberakuri na RNC ya Kayumba Nyamwasa Aba barwanyi kandi baba baravuze ko Nyamwasa agera muri aka gace inshuro nyinshi. Iyi raporo y'inzobere za Loni yerekana ko urunana rwo gushaka abarwanyi rwubakiye mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura uburyo babasha gushaka abayoboke no mu bindi bice bya Afurika n'uburengerazuba bw'Uburayi bakazanwa ahitwa Bijabo muri teritwari ya Fizi. Nubwo izi nzobere zivuga ko aya makuru ziyakesha ubuhamya bwa benshi mu bahoze ari abarwanyi ntizakwemeza neza niba ubutegetsi bw'u Burundi buza aya makuru zivuga ko zabwandikiye zibusaba amakuru ku byo urunana ariko ntibwasubiza. Abashinzwe gushaka abarwanyi ngo bashobora kugirana ibiganiro imbona nkubone kuvugana kuri telefone cyangwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga uwitwa Rashid niwe bivugwa ko ari ushinzwe kwinjiza abarwanyi kandi agakorana n'abandi hirya no hino iyi raporo ivuga ko ari nawe ukorana mu buryo butaziguye n'uwitwa Nyamusaraba ariwe muyobozi wabo Bijabo raporo ikomeza isobanura ko abemeye kwinjira mu gisirikare bahurizwa mu rugo rwa Rashid Bujumbura akabishyurira amafaranga y'urugendo nyuma yo kubambura ibyo bafite byose nk'amafaranga amatelefone n'amarangamuntu yabo ubundi bakoherezwa muri Kongo Aba babaga bazanwe mu mutwe w'abarwanyi ngo bambutswaga na Rashid mu bwato bagaca mu kiyaga cya Tanganyika kandi ngo mu mezi 8 ya 2018 bambukaga nibura inshuro imwe buri kwezi abajyanwe mu gisirikare bose babwiye inzobere za Loni ko bashutswe nabo baziranye cyangwa bene wabo babakure yuko bagiye guhabwa akazi Bujumbura abenshi muri bo baba ari abakomoka mu Burundi Uganda n'u Rwanda raporo ivuga ko umwe gusa ari ukomoka muri Malawi ariko ko hari abandi baturuka muri Kenya Tanzania Afurika y'Epfo Mozambique kandi ko abenshi bakiri ibijabo Aba barwanyi bavugwa kuba barimo batayenye kandi eshatu muri zo zigiye zigizwe n'abarwanyi 121 mwimwe kugeza mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize aba barwanyi baba barabarirwaga muri 400 kandi abenshi muri bo barahawe imyitozo ibirindiro byabo byaba biri ibijabo aba bavuga ko mu myitozo ya gisirikare bahawe imara hagati y'ibyumweru 46 batozwaga n'abavuga ikinyarwanda kandi bavugaga ko bahoze mu ngabo z'u Rwanda aba barimo kandi baba barababwiraga yuko umuyobozi mukuru wabo ari Kayumba Nyamwasa Abenshi mu bahoze muri uyu mutwe bahamya ko wabayoboraga witwa Nyamusaraba yavuganaga kenshi kuri telefone n'abantu bo hanze ya Kongo by'umwihariko ab'i Burundi raporo ya ONU ikomeza ivuga ko Nyamusaraba yababwiraga ko intego y'ihuriro P5 ari ukubohora u Rwanda kandi ko P5 ari umutwe wa Kayumba Nyamwasa gusaba bitandukanyije n'aba barwanyi bahamya ko nta na rimwe bigeze batera u Rwanda ahubwo ko bagabaga ibitero ku nyeshyamba z'abarundi ziri muri Congo nka FNL yobowe na Aloys Nzabampema na Red Tabara kimwe n'umutwe wa Mai Mai. Iyi raporo inagaruka ku bufasha umutwe wa P5 ubona abitandukanyije n'abarwanyi bavuga ko P5 ibanye neza n'abaturage b'abanyamurenge begereye ibijabo ndetse ko bajya banaha ibiribwa abarwanyi bayo. Nyamusaraba ngo niwe ugenzura isoko rihegereye ririmo arimo mu cyumweru ndetse ngo hari imisoro agenda yakaba acuruza ibiribwa. Aba barwanyi bavuga ko bangaga gutoroka batinya ko abaturage babafata bakabashyikiriza abayobozi ba P5. Abenshi mu b'inzobere za Loni babajije bavuze ko imbunda, amasasu, imiti, ibiribwa n'imyambaro byaturukaga i Burundi. Bavuga ko bwato rashije yazanaga amwe barwanyi ari nabwo yanakoreshaga azana imiti n'ibindi bikoresho kandi ko mu ntangiriro za 2018 yakundaga kugira ibijabo kugira ngo amenye neza ko byose byahageze amahoro. Dushingiye ku bikubiye muri raporo mu kwezi kwa kabiri, ukwa kane n'ukwa gatandatu nibwo P5 yahawe imbunda zo mu bwoko bunyuranye hamwe n'amasasu n'ibindi biturika. Ibi byose byaba byaraciye mu ntara ya Rumonge bizanwa habijabo. Muri byo harimo AK-47, machine gun, amakompora ya RPG na RPG launcher hamwe n'amaboxi y'amasasu na za grenade. Ibi ngo byikorewe n'abantu basaga 40. Izi nzobere za Loni zivuga ko zitabashije kumenya ahantu cyangwa ibigo bicuruza izi ntwaro ariko ko bazakomeza kubikoraho ubushakashatsi bikazashyirwa muri raporo ya nyuma. Gusa iyi raporo ya ONU nta kisobanura ku buryo burambuye ku bijyanye n'indi mitwe inyuranyijwe rya Amerika ryagiye rikoraho inkuru kwirwanira muri kariya karere ka Kivu y'Amajyepfo.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi y'Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi America, Radio Yany.
Twandanirize mu gihugu cy'u Burundi. Abakenyezi bo mu ntara ya Rumonge basaba kudakumigwa mwuga wo kuroba bagafatwa cyo kimwe n'abagabo bakora uwo mwuga. Mu runani ruhurikiyemo abarovyi bo basigura ko atari ugukumigwa ahubwo agahaze ari uburyo budateye imbere uwo mwuga ukorwamo mu gihugu cyose. Mugenzi wacu Diane Ndonse yavuganye n'impande zose.
Ni kunkengera ikiyaga cha Tanganyika muri komine Rumonge iri mu buraruko bw'igihugu. Imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburovyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto. Abagabo baroba bavuga ko ico gikorwa atamukenyezi yo kijamwo kuko gifise imiziro.
Barashaka kuvuga ati iyo utashi muhira kirazira ko mu kazi k'ikirovyi uhava ugenda ucamurandi mayira bijanye no kubonana n'abadafiye canke abakenyezi. Mu gihe rero bishitse
kubonana cyangwa gukora imibonano
mpuzabitsina n'abakenyezi canke abafasoni, mu gihe rero bishitse bakajyana bose hamwe mu mazi birinze bishika bikitamwo, ndibaze ko akazi muri ico gihe ko bakabaye nabi bivaye n'ukuntu uwo muziririzo mu kazi k'ikirovyi wamyeho.
Noneho ko wari umaze kugakora hari ibyo uwo barabonye vyigeze gushika mu bushobora kuba mufise nk'ivyemezo yuko hamwe bishitse nyene mwimbuto sura kugenda neza?
Babivuga uko tukabifata uko mugahe tuzi ko ari umuntu yabifitiye ubuhamya neza. Sindabivuga bigeze nanjye ngo nanjye rashe n'umwenga no bitinya uko nyene.
Nubwo biruko bamwe mu bakenyezi dusanze badandaza ibiva mu burovyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko borekurirwa kuroba.
Bavyemeye ndashobora kuroba.
Bande babikwemerera?
Abo hejuru b'inzego zo hejuru. Oya, abarobyi ni bo bemera yuko abagore aribo baroba bivuye hejuru mu nzego zo hejuru, atabagore ni barobe turashobora kuroba
ariko kandi harundi mugwa bakenyezi usa nuwikumira nkuyu afatira ku muziro
nabyo boshobora
none yo miziro niyo
eh niyo yabagore kuroba nako boshobora kuyinzira muri kaganika
ikanaba bavuga ko uburobyi ari gikorwa cihari yabagabo
ku ruhande rw'iwanje cyakazi kuroba ntako ndoshobora bisabwa ingufu igiti kirayi shusho yo gutarika urumva hari ibintu bakora amazi uko gusenga ntaje shoboye none ndabanza kwitanika ngo ngiye kuroba atabyo shoboye cyakazi shoboye ni kurima ni kudanaza
cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiyo kwemerera kuroba
oya umva aho ni ya nkoko yo birenga isaki kuva kera hamwe haro babagabo bagore ntibayigeze baroba
none ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo
oya basi cyane gishoboka abo babisaba barabikora tubirabe no twawe n'umwuga ko barakora kutera imbere abakenyezi natwazo tugisha nazo tubikore
urumva rese abagabo babakumira muri ako kabo
baratusumba cyane abagabo barazi utuzi twinshi
ariko namwe ngira mu basumba hanze
kuvyara umwana turabasumbaho
nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yo nashobora no kubasoza mu bwato
ko bishobora twogerageza ariko idashoboka ugenda bagapiteni nkabatwara mu kuroba yego
mwoje hagati mu kiyaga mugasoza ubwato
gusozana nebiragoye turabishoboye
urongoye urunani rw'abarobyi mu Burundi Gabriel Butoyi avuga ko imigenzo itakibakumiriye kuko iterambere bageze ko ariko kandi akabona ko iyo mvugo yabene uyu mukenyezi igoye gushigwa mu ngiro
ubisanzwe kera uburobyi bwatwarwa hamwe n'uruhigi bwa musanzwe muzi ko uruhigi ico gihe rwagerana n'ibintu by'imigenzo by'amareba muri ico gihe rero bavuga bati nta mugore aroba nta mugore adakuruzi nta mugore adakora ku bwato ngaho urumva ibyo byari bya kera byari byo bintu ba kera baziririza ubu rero aho abantu batangiye gusimukira icyo byaravuyeho burya uburobyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu abenshi bake barabyipfuza ariko nta n'umwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba nawe barabyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ni bidahubwo byo bagora gushyira mu ngufu
uburobyi bwo mu kiyaga Tanganyika bukorwa igihe cy'ijoro kuva isaha 11 y'umugoroba abarobyi baba ariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bavamo igihe cy'isaha 2 z'agatondo urongoye urunani rw'abarobyi Gabriel Butoyi asigura ko ahanini biva ku burobyi butaratera imbere ikaba iyindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakenuye abakunzi b'inkuru zivugirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntiturabibagira ariko imbere y'uko dukwitiza y'amaso tubanze dukubitire gato mikambi ya Nakivale iri muri Uganda turabingene impunzi z'abarundi zahahungiriye zasozereye umwaka wa 2018 zitangura 2019 nico na cane cane ziteze ku mwaka wa 2019 ni mu kiganiro mugenzi wacu je ni Mukankusi yagiranye na Eve Irakoze yahungiye muri yo kambi ya Nakivale
umwaka wa 2018 twawumaze nyene mu bwo buzima bw'ubuhungiro buzima wa butoroshe hamwe udashobora kuronka ico wari wifuza cyane ico wahora uronka kera baraza mu bwo buzima ariko twagerageze kuraba nyene twobaho bamwe usanga hariho bijya no hino bagerageza bakarondera byo basahiza mu buzima nubwo ibyo baseri biduha biba ari biki ariko sanga bagira udukorwa duto duto bamwe bakora urudandazwa abandi bakora utundi tuntu hari abadandaza amazi cyangwa iki ariko bakaraba ingene bubaho muri ubu buzima hama rero kurangiza nako cawumva amikori yabaye make abantu bakora ibyo bashoboye arabahimbaza Imana baragiye gusenga hama nabashoboye kuronka dukeyi bakadusangira nuko bawuhimbaje twawuhimbaje muri rusange
waruvuze nka HCR isanzwe yifasha impunzi ishami ryawo ni ryita ku mpunzi HCR cyangwa se nk'abandi bagira neza hari ikintu baba barabageneye kugira ngo mubashe kwizihiza nyine umwaka mushya muhire
oya noya nta kintu nakimwe gihinduka kuba ibyo basanzwe bakora iyo munsi mukuru ubaho nk'indi minsi ibyo bakora n'ibijya basanzwe bakora gutanga ifungurwa buri kwezi ariko nta kintu bakora ngo kubera ngo ari byo guheza umwaka ngo kugira ngo bashore guhimbaza iyo minsi mikuru
nta kidasanzwe hanyuma se uyu mwaka muwitezemo iki muri make
umwaka nk'impunzi icuba witeze nuko kubaho neza hama tugashobora no tukifuza nuko niyo twavuye amahoro yoboneka kuko nta unezerwa kuba kugumara impunzi ariko ya mahoro yabonetse mu gihugu cyawe urumva nicuba wifuza kandi na wewe nico nivyo byoherezo mpunzi kuko mu buzima uba wifuza kubwo buzima utabuguma mu gihe bidahera
none se Ive ni nk'iki wabwira abandi batwumva muri uyu mwanya cyane cyane ku buryo bwihariye nk'impunzi zaba izo muri kumwe mu nkambi ya Nakivale cyangwa se ahandi mu bindi bihugu
icyo nababwira nuko na ubwa mbere natangira kwifuriza umwaka mwiza kugira ngo babere umwaka w'amata n'ubuki icya kabiri nacyo nuko bokaze umutima bakagumya umutima ibyo barimo ntibizokwama uku igihe kizogera bashobore kuva muri ubwo buzima ariko igihe bakiburimo nuko bogerageza bakaraba ingene babubamwo bakabubamwo neza kugira ngo n'igihe zizoshika bagatahuka bazobe bakira abantu bataronononekana.
Reka ngushimire cyane. Niba hari n'ikindi wifuzaga kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika nacyo wakivuga?
Murakoze. Nta kindi kirenga ko bifuriza umwaka mwiza abanyumva bose n'inshuti zanje aho ziri hose. Nicyo norangiriza ko murakoze.
Urakoze cyane Ive, irakoze. Udusuhurize n'abandi.
Murakoze cyane.
Arakoze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi na Ive irakoze bayaga mukanya isase akajisho ku mbuga ngurukana bumenye.
Cha bijya biranuga nuko kwa rivyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo
eka sivyo ehe dupingi utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse ha ikabahi inkuru y'imvaho
mu nkuru y'ibinugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi yuno munsi tugaruka kubikorane birangiza umwaka bitegurwa n'umuryango mukuru w'igihugu mu Burundi. Amashirahamwe agwanya ikoreshwa n'abijya amatungo ya leta yemeza ko ivyo bikorane bitwara imiliyoni zirenga 110 z'amafaranga y'amarundi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Karegwandenza ko wavuga ko ahubwo hakoreshwa amafaranga menshi kurusha nayo gusa abeshuza asigura ko atangwa n'abantu ku giti cyabo hamwe n'umuryango wa perezida Nkurunziza ku giti cyawo leta badasahura leta. Reka tubibaze mugenzi wacu akorera i Nairobi Eloge Urika neza niwe aducishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 guheze umunsi w'ugusozera amasengesho arangiza umwaka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagize isengesho ryanyuze benshi.
Mana yacu nziza turagupfukamiye abahambaye n'aboroshe duciye bugufi mwami ibyaha twakoze byose turavyatuye. Nukuri mu gihugu cy'u Burundi abapfa barapfuye bishwe na bagenzi babo kubwishari kubw'inzigo amaraso yarasesetse. Iki gitondo niho nasomye amajambo avuga ngo amaraso azohogwa yandi ngushesha amaraso na wayiwe azose seswa numva ngize ubwoba ntangazwa n'ukuntu iryo jambo uri impahaye urabisubiramo ubugira kabiri ngo amaraso ahogwa yandi ngo ushesha amaraso ngo nayiwazoseswa unzanira amazina y'abantu imbere yanje numva ndatangaye turaciye bugufi imbere yawe dusaba imbabazi abiba barivye n'uyu munsi abarundarundanya bariko bararundarundanya mu izina rya Yesu abatwazi igitugu bariho abarenganya abantu bariho bagenda bihora baruzuye uyu munsi abafise babandanya kurundarundanya bakabyikwegerako bakanyaga n'abato bakanyaga n'abari bafise bike.
Iyo sengesho rya Madame Denise Bucumi Nkurunziza nubwo Gabriel Rufyirarongo ishyirahamwe Oricom arimo ryaguye neza hari icyaneye ngo ibyo bikorane naho nawe nyene yahora bitumirwamo kandi akanabyitaba.
Twaraharuye turavye amamodoka akoreshwa tukarabitoro bikoreshwa twasanze mu minsi iba hagati y'itanu n'indwi hakoreshwa imodoka zishikijana turavye rero ibitoro amafredo mission bahabwa baba bagiyeyo byose tugize ibiharuro dusanga bitwara amamiliyoni arenga 110 y'amafaranga y'amarundi. Icyagiye kuba kibico cyo gusumba nuko mu mwaka twaraye dusozera 2018 hakozwe ibikorane bitatu kabona neza yuko ivyo bintu ataho bitaniye no gusesagura no konona uburyo bw'abanyagihugu bari mu bukene bwo butagira izina murumva ko bakoresheje amamiliyoni ashika amajana 330
ayo mamiliyoni umuvugizi wa president Nkurunziza yemeza ko atava mu kigaga cha leta aganira kuri telefone n'ibiro by'ijwi rya Amerika by'i Nairobi Jean Claude Karwandenza akagira ati izo miliyoni nta na hamwe ashobora kuzerekana abatumire barara mu mahoteli bagakoresha amafaranga yabo bamwe mbere bazanana n'imiryango yabo bakanakoresha amafaranga yabo biraboneka ava ku makonte yabo bwite Samafredo misiyo ya leta ahubwo hakoreshwa amafaranga menshi kurusha yo yavuze barya bavuye hanze y'igihugu co kimwe n'amakorale n'inyubako zikenerwa nk'ubwugamo n'ibindi n'umuryango wa president ubwawo ubamenye ukabarihira n'umukuru w'igihugu bwiwe ariha ijambo riba mukanwa rigacika inkonda barasabwa ivyemezo ariko ntavyo barerekana ariko rufyiri yatangana kandi karohero gashimangira ibyo avuga
iyumvira ivyo bikorane bitegurwa hagati mu ndwi bakabitegura hagati mu gihugu hamwe abamustanteri abaguverenere abasoda bakuru bakuru abapolisi bakuru bakuru abakozi ba leta bakuru bose bakaduga bagafata ibirometri jana majana biri kugenda kugaruka akazi ka leta karatakara umuntu agiye kugira rero evaluation nayo y'akazi k'abanyagihugu bakatakozwe cyo gusanga birenze amamiliyoni 300 tujije gushikiriza
ahandenza ko yishura ati nukutamenya kuko umukuru w'igihugu wabandanya akora hari hose umukuru w'igihugu ntafite ikibanza akoreramo haba no mwijoro arashobora kurara arakora amasaha 28 kuri 28 co kimwe n'izindi ndongozi ziba ziri muri ivyo bikorane mubagize ico bavuga kuvuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu agira ati nivyo uwundi nawe ati mbega kutigeze werekana amafaranga yafashije imigumuko mu 2015 kwangana Una warohesha kwisengesho ry'umukenyezi wa Sebarundi yandika ati yahishuriwe na mpwe muyera hari nabemeje ko mu barunda rundanya ubutunzi harimo umukuru w'igihugu bwiwe nkuko Panama Papers yabivuze ko afite amamiliyoni menshi y'amadolari y'abanyamerika ku makonte hanze y'igihugu ariko ndenza ko abafite inyishu nabo nyene
Sano bashaka ukuri canke kumenya ukuri muri ayo mabanki bavuga yo hanze no kumenyesha yuko nuwo baha imyaka igihumbi atanumwe azoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirize ngo yerekane amafaranga ariyo anganuko yinji yaciye ngaha na ivyo bavuga ni binyoma nabangushi ni babizane bavyerekane kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko wakoze ivyanki ivyo
Turangirize kuri aba babiri uwa mbere asa nubaza ati oya basi vyukuri president akwiye kuba umukene unawe muri makati ukuri kuzova mu barundu bwabo Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Eroje urika neza I Nairobi arakenuye cyo kimwe namenyesha makuru bacu batandukanye aho baherereye bagize ico batera muri kiganiri wanyu umuntu aracu no munsi makoze namwe bw'incuti bakunzi kucumviriza yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na ingenieur Joe yadufaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro ejo ni imana yantiza amagara nzongera gusubira kubandi kumwe namwe mbandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu ariko hagataho hari ibiganiro bitandukanye turiko turabategurira Ivyo harimo muri isanga igice cy'isaha 10 na zibira za kwara makuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda avugwa mu Burundi no mu Rwanda no mu karere igice cy'isaha 1:30 amakuru avugwa ku isi ako turaza kwibanda kuri Afrika tubasigiye kano karirimbo twongera kwifuriza umwaka mushasha wa 2019
usagira umwaka mwiza kadima n'isa bafashe Tudo